Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Ngiriho neza nshuti mwese mu duteze amatwi, ni Edirwe mu basuza kandi mbayikaze mu makuru yacu. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi arasaba abanyamadini kugira uruhare mu kurwanya amacakubiri, ruswa n'ubushomeri. Umwe wari mu nama bagiranye ni Revera Silvestre Bizimana.
Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yatumenyesheje ibintu bihambaye bipo bikuru ariko arakora, na cane cane gushira abantu ku kivi, abantu bakore ubugira kabiri kurwanya amacakubiri.
Uwo ni Revera Silvestre Bizimana, ni umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'amatorero mu Burundi rizwi nka SNEP. Inemba ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi, kuri uyu wa kabiri habaye inama ihuje intumwa z'u Rwanda n'u Burundi. Uru ruhande ruhagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Izo nkuru n'izindi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Mbere ariko y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twayateguriwe na mugenzi wacu Alois Bigirimana.
Urakoze Edi. Ahanini agizwe n'ayavugwa muri Afrika. Utavuga rumwe n'ubutegetsi muri Guine, Selu Dalene Diallo yatangaje jo ku munsi wa mbere ko yatsinze Perezida Alpha Conde mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku munsi w'Imana. Yabitangaje atarindiriye ko ababijejwe batangaza ibyayavuyemo. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ku murwa mukuru Conakry inyuma y'umunsi umwe habaye amatora, Diallo yavuze ko yatahukanye intsinzi naho hari utunenge twibonekeje. Yahamagariye abenegihugu bakunda amahoro n'ubutungane kuguma bari maso kandi biteguye kurwanira icyo yise intsinzi ya demokarasi. Mu bice bitandukanye ku murwa mukuru, abajejwe umutekano barasutse ibyuka bikoroza amosozi mu banywanyi biwe bari bakoraniye hamwe. Bakari Mansare, icegera cy'umukuru w'umugwi ujejwe amatora, yavuze ko ibyatangajwe na Diallo ata agaciro bihabwa kandi bitemewe muri iki gihe. Umushikiranganji wa Guine ajejwe umutekano yishyuye Diallo ko yataye umutwe. Abakandida 12 nibo bariko baraharanira intebe y'umukuru w'igihugu, ariko Perezida Conde hamwe na Diallo nibo baza imbere y'abandi. Umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI, Fatou Bensouda, ari Khartoum muri Sudani kugerageza kumvisha leta mfata kibanza gutanga uwahoze ari perezida w'ico gihugu Omar al-Bashir. Abandi arondera nabahoze ari abategetsi bakuru bagirizwa ibyaha byo mu ntambara n'ivyihonyabwoko ibagiriza ko bakoze mu ntara ya Darfur. Bensouda ariko kandi ararondera imigenderanire na Sudani yo kurengutsa imbere ya sentare umukomanda wa gisirikare Ali Kushaib yishikanye kuri CPI mu kwezi kwa gatandatu. Bensouda yashitse i Khartoum ku munsi wa gatandatu, rubaye urugendo rwa mbere rutangajwe ko Bensouda n'abandi bategetsi ba CPI bagendeye Sudani kuva iyo sentare itanguye gukora kuri dosiye z'abahoze ari abategetsi ba Sudani. Tukivuga kuri Sudani kandi, Perezida Donald Trump yavuze ejo ku munsi wa mbere ko yiteguye gukura ico gihugu ku rutonde rwirabura rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rw'ibihugu bifasha iterabwoba. Ni nyuma yaho Sudani yemereye kuzoshumbusha Amerika ku bitero byabaye muri kahise. Perezida Trump yavuze ko leta mfata kibanza ya Sudani imaze umwaka yemeye kuzotanga agashumbusho ka miliyoni 335 z'amadolari ku banyamerika basize ubuzima muri ibyo bitero hamwe n'imiryango yabo. Perezida Trump yavuze ko igihe ayo mafaranga yotangwa, Sudani yoca ikurwa kuri urwo rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba. Muri Kenya, Kenya iri mu bihe bikomeye by'abantu bongeye kwandura ku bwinshi mugera wa corona. Inyuma y'indwi nkeyi, ingingo zari zarafashwe kugira uwo mugera ntukwirakwire zitezuwe. Umushikiranganji wa Kenya ajejwe amagara y'abantu yaragabishije ku Imana ko igihugu kiriko cinjira mu bihe bitoroshe, inyuma yo gutangaza ko abantu bashasha barenga amajana 6 banduye hamwe n'abatari bake bafuye. Abahinga bamwe bavuga ko bitazoroha gusubizaho ingingo zari zarafashwe ubwa mbere mu ntumbero yo kugwanya. Umushikiranganji w'amagara y'abantu muri Kenya Mutahi Kagwe yavuze ko igihugu cyaronse abantu 7 bafuye ku munsi w'Imana hamwe n'abarenga 685 bongeye kwandura. Hano muri Amerika ikiringo Perezida Donald Trump yari yaratanze avuga ko urukingo rwa COVID-19 ruzoba rwabonetse muri Amerika imbere y'amatora yo kwigenekereza rya 3 ukwezi kwa 11 nk'icyubahirijwe. Ku munsi wa 3 ihinguriro ry'imiti rikomeye muri Amerika Pfizer ryatangaje ko ritazorondera uruhushya rwihuta rwo gusohora ubwo rucanco atari mu mpera z'ukwezi kw'11. Perezida Trump yamye avuga ko urucanco rwa COVID-19 ruzoboneka kuri benshi imbere y'itariki y'amatora. Abashakashatsi baba abari muri leta canke abinyuma yayo bavuze ko bitazoshoboka.
Arakoze Aloys Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radiohvoa.com. Mukanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Inemba ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi kuri uyu wa kabiri habaye inama ihuje intumwa z'u Rwanda n'u Burundi. Buri ruhande ruhagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ni ukuvuga Vincent Biruta w'u Rwanda na Albert Shingiro w'u Burundi. Inkuru turacyayikurikirana, turaza kuyibagezaho mu makuru yacu ataha. Mu Burundi kuri uyu wa mbere, Perezida Evariste Ndayishimiye yakiriye abahagarariye amadini n'amatorero atandukanye yo mu gihugu. Mu byo yabasabye harimo umusanzu wabo mu kurwanya amacakubiri, ruswa n'ubushomeri. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza yaduteguriye iyi nkuru.
Twakiriwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu birimo Bujumbura n'abaserukira amashengero yose ya Kristo mu Burundi, ni ukuvuga Katolika, Abangilikani, Pantekote n'ayandi mashengero azwi cyane ku izina ry'amashengero y'abakizwa. Wabaserukiye yavuze ko mu byo baganiriye umunsi harimo kubibutsa ingorane ziri mu mashengero yabo boje abazitorera umuti bonyene batarinze kunaniza leta hamwe no kwirinda imivurungano. Ariko kandi Perezida Evariste Ndayishimiye yabahamagariye guterera mu bikorwa by'iterambere no kurwanya amacakubiri, nk'uko Reverence Yves Bizimana Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'amashengero mu Burundi SNEB yabwiye amenyeshamakuru n'abagenzi be bahejeje kuganira n'umukuru w'igihugu.
Nyine icubahiro umukuru w'igihugu yatumenyesheje ibintu bihambaye biko bikuru ariko arakora, na cane cane gushira abantu ku kivi, abantu bakore ubugira kabiri kugwanya amacakubiri, kubera ko amacakubiri ariyo yamazana ingorane nyinshi, kandi yadusabye ko twoterera kugira ngo igihugu cacu kibandanye gitera imbere mu gushikiriza ibyiyumviro, na cane cane kuyu mugambi wo gufasha urwaruka rutagira akazi kugira ngo rushobore kuronka akazi. Yadusabye kugira ico duterereye haba mu mashengero iwacu, dufashanye mu kugwiza akazi no gushiraho imigambi imbere na leta yo dushigikira kugira ngo urwaruka rushobore kuronka akazi.
Icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Barenzi Omed Nzeyimana nawe yongeye ko kuko Perezida Ndayishimiye yinginza cyane abaseruka imiryango itandukanye y'abakristo gufasha cyane cyane mu bisata byerekeye kugwanya ruswa hamwe n'ubushomeri. Yavuze ko amashengero afite uruhare rukomeye rwose mu iterambere ry'igihugu. Mugabo yanabibukije kwirinda akajagari gakunze kwibonekeza na cyane cyane mu mashengero akunze kwitwa bakizwa Nzeyimana yabwiye amenyeshamakuru ko ashimye kuvuga mu gifaransa kubera waserukiye abashitsi ba shebuja yashikirije ibyavuye mu bonano mu Kirundi
il a demandé à tout un chacun de jouer son rôle
yasabye ko mubisa kuri cajejwe kubyineza y'abanyagihugu hari n'ikindi yavuze ko amashengero atubahiriza amategeko bikazana kavuyo uturorero hari abasenga mijoro n'abandi bafata amazu y'amanama bakayihindura amashengero yasabye ko amashengero yisunga amategeko y'ubushikiranganje bw'intoro y'agati mu gihugu
imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi namwe mu mashengero yabonetsemo agatosi mu myaka itanu iheze mu kwezi kwa mbere 2015 amezi atatu imbere y'uko nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cateye imari musenyeri mukuru wa Gitega Simon Ntamwana yashikirije ijambo avuga ko abarundi batokwemera kubabaja mu nyuma abagwanya ubutegetsi biyitiriye sindumuja maze leta imufata nk'umwe mu bayigwanya inshuro zitari nke inama y'episkopi katolika yasohoye amatangazo ivuga ko hariho nyangwa ajya agateka kakiremwa muntu mbere igera aho yagiriza bamwe mu rwaruka rwa Saint David imbonera kure ushaka gusubira inzego z'umutekano mu matora aheruka naho urwego rwavuze ko muri mukuru w'igihugu n'abashinga amateka habaye utunenge turimwo ubugagamisha ibitigiri abantu batoye inshuro nyinshi canke naho abatorewe n'abajejwe intwaro no guhata abaserukira bitoza mu icungerwa ry'amatora kugira ngo basinye ku mpapuro z'ivyegeranyo zizavuye mu matora imbere y'uko aba ariko abasenyeri katolika bagumye bibutsa ko babona yarenganijwe yo kwitura ubutungane bashimangira ko ivyo bashikiriza bidasigura ko ari umugambwe canke umuntu n'umwe bahengamiye ko
mu Rwanda gereza zirengeje cyane ubushobozi bwazo mu kwakira imfungwa ku gipimo cy'124 ku ijana bityo sena irasaba guverinoma kuvugura amategeko ahana kugira ngo ubu bucucike bugabanuke ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda
mu isesengurwa rya raporo y'abasenateri bagize komisiyo ya politike imibereho myiza y'abaturage ku kibazo cy'ubucucike mu magereza y'u Rwanda ryagaragaje ko ubucucike mu magereza bukomeje kwiyongera aho bumaze kugera ku 124 ku ijana sena yinjiye muri iki kibazo biturutse kuri raporo y'ibikorwa bya komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu by'umwaka wa 2018-2019 iyo raporo yagaragaje ko ikibazo cy'ubucucike muri za gereza zo mu Rwanda gikomeje kugaruka buri mwaka iyi raporo yerekanaga ko mu mwaka wa 2014-2015 muri gereza zo mu Rwanda hari imfungwa zingana n'ibihumbi 49,417 bingana n'ubucucike bwa 99.6% ku ijana mu mwaka wa 2015-2016 ubucucike bwaragabanutse bujya kuri 96.9% ku ijana muri 2017-2018 imfungwa n'abagororwa bariyongereye baba 57,596 bivuze ko ubucucike bwari ku ijana n'ibice bibiri ku ijana ubucucike bwarakomeje mu mwaka wa 2017-2018 kugera ku 114.6% ku ijana imfungwa n'abagororwa bagera kuri 65,917 mu gihe mu mwaka ushize ubucucike bwagize ku 124.8% ku ijana kuko mu magereza yo mu Rwanda harimo imfungwa n'abagororwa 171,338 abasenateri basabye leta kwihutisha izindi ngamba zagiye zifatwa za kwifashishwa mu guhana abakoze ibyaha bitabaye ngombwa ko bafungwa
gufunga ni kimwe mu bihano bibaho ariko amategeko yateganyije izindi disposition aho kugira ngo bavuge gufunga bakoranje izindi mesure zijyanye n'uko gufungirwa hanze gukora ikoranabuhanga aho kugira ngo umuntu wese ukoze icyaha no kujya gufungwa kugira ngo gufungwa bigabanuke hanyuma n'ubwo bucucike bwe kubaho umubare mwinshi uri muri gereza bashyizeho ubundi buryo ahubwo wagenda ugabanuka ukalibera imyanya muri gereza ziriho koko raporo ni ku bucucike ufite ni ikibazo turabibona ahantu hagomba kuba abantu 50% ni ikibazo ku mwarimu adashobora kumetiriza uwo mubare urenze muri gereza mwigeze mugira amatsiko yo kumenya ingaruka ubucucike butera abagororwa barimo tubona nko gukoresha za infrastructure dushe toilette
bamwe mu bafungiwe muri gereza yo mu Rwanda mu myaka yashize bemeza ko ubucucike ari kimwe mu bintu batazibagirwa bahuriye nacyo muri gereza Madamu Nkosi w'Imana Nyesi ni umunyamakuru wafunzwe kuva mu mwaka wa 2010 kugeza muri 2014
kwinjiramo tujya gufungwa twari abanyamakuru babiri ariko twamaze ukwezi kose turyamye hanze tutarabona aho kuryama tutinjira mu nzu hanyuma ahandi ubucucike bwagaragariraga cyane n'amaso ni uko twa dufite dushe n'ukuva ubwogero butanu na toilette ubwo nuvuga ngo ubwiherero butanu ubwo nuvuga ngo byose hamwe ubwiherero n'ubwogero bwari 10 ku bagore 800 ntabwo rero byari byoroshye kugira ngo uzabashe kubonaho ukarabira kuva saa 11 z'igitondo abagore babaga bahagaze ku murongo batonze bategereje gukaraba ukamara amasaha atandatu uhagaze utegereje kubona aho wogera. Byageraga saa saba ukabasha koga ariko ugasanga nk'abakecuru bamwe bashaje cyane batabasha kujya guhagarara ngo batege batonde uwo murongo bwo koga nyine byari ntago byari byoroshye.
Leta isobanura ko hari gahunda yagiye ishyiraho muri iyi myaka igamije kugabanya ubucucike muri za gereza harimo izo gufungura abagororwa barangije bitatu bya kane by'igifungo cyabo mu gihe bagaragaza ko bitwaye neza. Hariho kandi imbabazi zitangwa n'umukuru w'igihugu ndetse hagiyeho na gahunda yo kwagura amagereza anyuranye yo mu gihugu. Ibi byifuzo by'abasenateri ndetse n'ibihora bigaruka buri mwaka muri raporo za komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu nibyo byashingiweho. Leta igaragaza ko mu gihe cya vuba hazaba hashyirwaho izweho ubundi buryo abantu bashobora guhanwamo atari ugufungwa gusa. Umuyobozi w'urukiko rw'ikirenga bwana Faustin Ziryayo aherutse kubibwira Radio Ijwi rya Amerika
abundi buryo bwo guhana ahubwo hazaba n'ubundi hanafashwe ni iteka rya ministre w'ubutabera ryerekeranye n'uburyo n'abantu bamwe bazajya bashobora ku igihe bagikurikiranwa ariko n'igihe bahanwe bagashobora kuba banafite umuntu yabyita electronic bracelet umuntu yabyita mu Kinyarwanda uriya muringa nyine bashaka gushyira ku kaguru noneho bakajya bakumonitoringa aho uri noneho nabyo bigashobora gutuma abantu batari ariko nanone dufite n'izindi mu mategeko yacu harimo n'ubundi n'ibindi byerekeranye no kuba wahanishwa ubundi buryo bwo gufunga ibindi bihano n'ibihano nsimbura gifungo nabyo birahari ibyo byose bigomba gukurikizwa. Ubundi ihame ni uko umuntu adafungwa mbere y'uko acibwa urubanza igihe ataracibwa urubanza ubundi niryo hamwe ariko birashoboka kandi biraba yuko urebye uburemere bw'icyaha cyakozwe kandi hari ibimenyetso byagaragaye bifatika yuko uwo muntu ibyo byaha bishobora kumuhama kuko abagitekwa ariko haba hari ibyo ubushinjacyaha buba bugaragaza yuko uwo muntu icyaha gishobora kumuhama noneho hakanaba n'ikibazo gikomeye yuko ashobora agiye hanze ashobora guhungabanya umudendezo rusange umudendezo w'abaturanyi. Icya gatatu akaba anashobora no guhungabanya ibimenyetso iperereza rigomba gukorwa. Icyo gihe bigaragaye gutyo uwo muntu nyine ntabwo arekurwa ahubwo arako amaze gufungwa kugeza igihe acibwa urubanza.
Kugeza ubu mu Rwanda hari gereza 14 zifungiwemo abagororwa n'imfungwa basaga 71,000. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Mahama mu Rwanda zikomeje gutaha. Icyakora hari abavuga ko igikorwa cyo kubategura gutaha kigenda buhoro kandi gisaba inzira ndende. Barasaba ko byakoroshwa. Mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR bavuga ko nta mpunzi babuza gutaha ariko kugira ngo abantu batahukanwe bisaba ibintu byinshi birimo kubanza kubapima virusi ya corona. Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda kivuga ko abantu barenga 20 banduye iyo virusi mu nkambi ya Mahama. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Ikibanza cyo kwiyandikishirizamo ku mpunzi z'Abarundi bifuza gutahuka ziva mu ikambi ya Mahama kiguma cuzi y'abantu nk'uko ababandika babivuga. Gushika ubu ishyirahamwe mpuzamakungu gitaye impunzi HCR ryabwiye Ijwi rya Amerika ko abari ku rutonde rw'abashaka gutahuka barenga 10,000 yamara hari n'abandi bavuga ko harimo amananiza mu kwiyandikisha bamwe mbere bagahitamwo kubiheba abandi nabo bakarindirizwa. Uyu ni umwe mu mpunzi yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Ikibazo gihari ntabwo ushaka abantu bataha hari usanga bapimye hari nk'abantu bapimye ejo bundi bashika 30 bagashyira ahantu bashize ahantu bavuga ngo murarwaye babaha imiti ya miti baca barayibika namugeze afata umuti ejo barabaza irindi barayibika ageze nk'iminsi cumi abwira ngo mwakitse akabamara ndi badashika ntabwo babikora neza turarindira turabika icyo bizovamo nari namenye hari umuntu ngo abaze batuvuga ko ushaka gutaha agataha yujuje ibisabwa agataha nta ngorane zibaye atadena atamuntu aheranye katuma tubaze kumutangira gutaha bakabafatira ntabwo ari byiza.
Ayo makenga Ijwi rya Amerika ryayabajije igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR gitaha impunzi. Umuvugizi wa HCR arahumuriza ko igikorwa cyo kwandika abashaka gutaha ku gushaka kwabo kiriko kigenda neza. Elise Vireshalan amenyesha ko ku ndwi badashobora kurenza 500 kuko aribo batahuka kanatsinda naho bashikira mu Burundi mu ikambi ifata kibanza ni hato nk'uko abivuga.
Navuga rythme là de toute façon c'est en lien avec la capacité d'accueil.
Atukwiyandikisha gushika ubu nta kibazo na kimwe biratera abidoga ko kwandika biteba twebwe siko tubibona kuko bisaba gupima ingwara zitandukanye harimo n'umugera wa corona kuraba ko bose bashobora gufata ingendo ndende gutanga impapuro zerekana ko abana bahora byiga n'ibindi ivyo byose bifata umwanya munini ubwitonzi abakozi n'uburyo bwinshi ariko turagerageza tukandika benshi bashoboka.
Donc, en fait, c'est un rythme qui est normal, pouvoir enregistrer le maximum de gens qui souhaitent rentrer.
Haise Khadida Kanako atamananiza mu kwiyandikisha arimo ahubwo rigasaba impunzi kwihangana mu gihe babonye ibikorwa bitariko birihuta cyane. Haise rimenyesha kandi ko abamaze gutahuka mu bice bitanu kuva mu kwezi k'umunani barenga ibihumbi bitatu nka bose bavuye mu kambi ya Mahama hamwe n'abandi bavuye mu bisagara. Icyo bikoze hari n'abandi baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko hataragera ko batahuka. Abo bagiriza bavuga ko batoroherezwa gutahuka ko bashaka gusiga badurumbanije ikambi ya Mahama.
Ariko barahunguka cyane ku bwinshi, ariko ndizera kuri karahunguka ngo ibice yahunze cyaraheze. Je ku bwanje ntikirahera, ndabona ko umutekano utaraboneka, ndacari ngaha
ndani. Abantu ariko bariyandikisha ndabona umenga harakavuyo, hari abantu bariko bariyandikisha bacana cyane ko banatera n'urwamo bavuga ati mutwandike twitahukire, kuko mutatwanditse ibi biyo turanabimenagura.
Haise n'ubushikira nganje bujeje impunzi mu Rwanda Minema bavuga ko gutahukana abantu muri iki gihe cy'umugera wa COVID-19 bitoroshe. Ni mu gihe mu nkambi z'impunzi ziri mu karere ka Kirehe harimo n'igikambi ya Mahama hamaze kuboneka abantu barenga 30 banduye cyo kiza cy'umugera wa corona. Ikigo cy'igihugu kijejwe amagara y'abantu mu Rwanda RBC mu itangazo gitanga buri munsi yerekana abanduye n'abakize umugera wa COVID-19 cyamenyesheje ko abo babonetse mu ndwi zibiri zihe ze. Haise akagemeza ko rigerageza rikoranye na Minema kugira ntihagire urwayi cyo kiza atahuka, kuko yo cyayanduza abandi bari kumwe. Kanatsinda abatahuka bose baba bafise igipapuro bahawe na muganga cerekana ko bakomeye. Ishami mpuzamakungu Haise rivuga ko ubu ikambi ya Mahama isigayemo impunzi z'abarundi zirenga gato 59,000, hakiyongera ko abarenga 10,000 baba mu bisagara. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Muri ibi bihe imvura itangiye kugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Mulongwe iri mu burasirazuba bwa Kongo zivuga ko zihangayikishijwe n'ikibazo cyo kuba zituye hafi y'irimbi bashinguramo abantu. Izo mpunzi zivuga ko zishobora kwandura indwara zirimo n'iziturutse ku isuku nkeya. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na zimwe mu mpunzi zo mu nkambi ya Mulongwe.
Inamba nitubona mu gihe tubaye impande za Kabuli, kubona turi bazima abandi n'abari abapfu barimba babaterera hejuru ntibimba cyane kubera ni mu mabuye. Imvura irashobora kugwa abo bantu bakazukuruka bakazanga isazi zikashikora ku masahani ku bikombe tukama tugwara. Rero turegeranye na Kaburi kari inyuma y'inzu iwanjye kwanza. Icyo nasaba ababijejwe ni uko bakwimura ako Kaburi bakareba ahantu ahandi bakimuriza.
Nk'umuntu biba bisabye kwanda nk'abantu bafite umutwe mubi ushobora gusanga mu ibyo abadayimoni babateye, ugasanga bamwe barabe badasinziriye, hariho n'abandi usanga bariko baraza mu ijoro ngo baje gutoranya imiti kugira ngo bagire, ugasanga abo nk'umuntu asohotse mu rugo kwihagarika akabashikirako akabona amatara mu Kaburi, bigatuma agira n'ubwoba ko adasubira kongera gusohoka mu rugo. Bisa nk'uko bataha usanga bimvye nk'inusu y'imetero cyangwa nka za metero 70, ugasanga habaye hatoya gose hamwe n'imvura iguye gose igaserura amabuye, ushobora gusanga isanduku isa nk'iyoja hejuru. Bisabye ko umuntu kusa nk'uja hejuru korera n'izindi ngo adashobora gutera abantu bahabaye muri iyo micungararo. Icyo twasaba kwanza nuko bokimura bakigiza hambavu y'imihana kugira ngo umuntu ntibise bisa nk'uko ababangaha babana na Kaburi.
Njyewe nsanzwe mbaho hantu nyine muri bloke 9 kandi tukaba twegereye aho hantu hari Akaburi. No kuvuga turafise ibibazo byinshi cyane ku byerekeye aho hantu tubaye. Uravye ukuntu twamenyereye mu Burundi ukuntu bashira Kaburi wasanga bakegereza kure y'abantu, ariko ino vraiment biradutangaza cyane. Akaburi kari nko ku metero nka 6 uvuye ku nzu ya nyuma ushikira ku Kaburi. Je rero bikaba ari ibintu bitubabaza cyane ndetse bikanadutera n'ubwoba. Bo ubwoba dufise no kuvuga nk'amasaha yo mu ijoro turashobora kubona abantu ba nk'amatorshe hariya mu Kabuli bigasha bibonekana yuko arabarozi bababire mu byabo kandi abarozi ro gacha uyombera no mu kuvayo bacahehe kugira bavayo canke mu kujayo bacahe tugasha tumara yikumenya ngo mu kujayo bacaho tubanye ne canke mu kuvayo bagacaho tuba bikadutera ubwoba ko dushobora kugira ibibazo kanaka
n'ukuri kubijanye n'aka Kabuli kari ngaha njyana ni metero 10 urabibona nawe zihari kuva ngaha kunzu jewe mbako n'ukuri ni ibintu biteye ubwoba cyane bivanye ubwa mbere aho twahora dukanyisha bakigiza hirya abantu mu kubahamba none ubu batera begereza hakunze kuba ariho hakiri ivu ryoroshye naho nyene naho ntihoroshye basigaye bimbasane metero 60 bakaba barashikiriye ku rutare rw'amabuye bagaca baterera hejuru twegerero dufise ubwoba yuko imvura nk'ubugiye gutasura uko izohava iki kukumura rino byose bafutishije Kabuli amasandugu agashaja hejuru hanyuma bajya nabo baza guhamba bayisi abamizirima zatona baza guhamba cyane sandugu bashize byabiziga bizoca bija hejuru dutangure kwandura ibigwara bimwe bimwe bitandukanye reka nk'imizimu yoyo twege ngaha atwiyumvira yuko izo ziratwinjiramo cyane bivaye n'ibyo biziga biri hejuru cyangwa amasandugu aza bari hejuru nti kandi ikindi nacyo twebwe dusaba yuko bwo kwigiza uraba handi hantu bashira bakigiza hirya gatoya mugatari kure cyane hamwe abantu ziza bashika barushe kuko ntambira ziza guhamba umuntu ahubwo ibambira sitwara umuntu kwa muganga abantu niyo bagenda bamwikoreye.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Inshuti zacu tugeze kuri wa mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya 20 y'ukwa 10 nk'uyu munsi mu mateka habayeho turabigezwaho na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2011 president wa Libya Muammar al-Qaddafi yarishwe yaguye mu mujyi wa Sirte uri mu majyaruguru y'igihugu afashwe n'ingabo z'abamurwanyaga. Qaddafi wari umaze imyaka 42 ku butegetsi yasabye abamusanze aho yari yihishe kutamwica ariko baranga bamwica urubozo. Yapfuye afite imyaka 69 yari yarageze ku butegetsi mu mwaka w'1969 akoze coup d'etat ahirika umwami Idris wari mu ruzinduko mu mahanga. Qaddafi yari yaravukiye mu muryango w'aborozi mu mwaka w'1942 yiga mu ishuri rikuru rya gisirikare mu mujyi wa Benghazi mu burasirazuba bwa Libya ndetse ajya no kwihugura mu gihe gito mu Bwongereza. Avanwa ku butegetsi nyuma y'imyaka 42 buri muturage wa Libya yabarirwaga ko yinjiza amadolari 1,200 nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'Amerika cyitwa Rand Corporation mu nyandiko bise Libya Post Qaddafi Transition. Mu mwaka w'1986 Libya atunzwe agatoki nyuma y'igisasu cyatezwe mu nzu y'urunywero no kubyina mu Budage ahagendwaga cyane n'abasirikare b'Abanyamerika. Abantu babiri barimo umusirikare umwe w'Umunyamerika barishwe abandi 155 barakomereka. Amerika yahise igaba ibitero kuri Libya. Libya yongeye kuvugwa mu bikorwa by'iterabwoba mu mwaka w'1988 igihe indege itwara abagenzi ya Panama yari ivuye i Londres igana New York yaturikiye hejuru y'umujyi wa Lockerbie muri Scotland hagapfa abantu 259 yari itwaye n'abandi 11 bari hasi. Libya yemeye ko abigizemo uruhare mu mwaka w'2003. Kuva Muammar Gaddafi yava ku butegetsi mu mwaka wa 2011 Libya ntigeze igira amahoro. I Tripoli mu murwa mukuru hari leta iyobowe na ministre w'intebe Fayez al-Sarraj yemeye n'umuryango mpuzamahanga. Igice cy'uburasirazuba bw'igihugu kigenzurwa n'ingabo ziyobowe na General Khalifa Haftar. Ibice byombi bihora mu ntambara.
Shuti mwarimu duteza matwi ahano dusoreje makuru yacu yo kuri isaha. Tubashimire kwa mwaduteza matwi, dushimire Mugbil Yabaro wadufashije kwegeranya aya makuru. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.